umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yemeje ku muhingamo wo kuri wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe senere ryabaye kwa 14 umwaka w'2024 iryo naryo ryakuye ku burongozi bwo umugambwe senere umushingamateka Agathon Rwasa ibyo biri mu ikete nimero 530 akarongo 14-81 yo kuri uyu wa mbere igemeza ibikubiye muri raporo y'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe senere umushikiranganji Martin Niteretse yarungikiye umushingamateka Marie Makire na Tobakimvuna uyu ni wasumbye imyaka abandi mu bari bagize biro ya politike y'umugambwe senere yashyizweho mu mwaka w'2019 yamumenyesheje ko yakiriye icegeranyo cy'ingingo zafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe senere ryabereye Ngozi kuwa 14 uyu mwaka na cane cane itogwa rya Nestor Girukwishaka nk'umukuru akongera akaba n'uwuserukira umugambwe senere imbere y'amategeko hamwe n'ishyirwaho ry'abagize biro politike nshasha iryo kete rikaba ryarungikiwe abarongoye intara zose z'u Burundi hamwe n'umukuru w'igisagara umuyobozi mukuru ajeru byo gukurikirana amashirahamwe atari aya leta n'imigambwe hamwe na Nestor Girukwishaka aherutse gutogwa ngo arongore umugambwe senere yongera na userukire imbere y'amategeko gusa umushingamateka Agathon Rwasa yakuwe ku burongozi atari mu Burundi yari yamirije ingingo zafatiwe mu ikoraniro ryiswe ko ridasanzwe rya senere
cye n'ubu ndongo y'umugambwe senere ibyabaye Ngozi ku itariki 10 z'uku kwezi ni nyina mico n'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo ryo gukora ikoraniro kaminuza
Agathon Rwasa avuga ko n'ubu ari wakirongoye umugambwe senere
cye n'ubu ndongo y'umugambwe senere kuko ibyabaye Ngozi ni nyina mico yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe kuko bwa mbere na mbere hoho none wewe uzanye buramatari ukazana mustantiri ukazana imbonera kure ukazana abapolisi ukazana abasirikare ati bariya ntimwemere yuko barengana ikorandero ry'umugambwe bene ryo wabuza ko bahujamo ari jamwe
nkuko abivuga Agathon Rwasa aratangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa 28 Ruhuhuma umwaka w'2024 ryari kuba ryabaye kuwa 2 Ntwarante umwaka w'2024 nyene ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva abahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe senere nayo kubitabye iryo koraniro ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umushingamateka Agathon Rwasa agira ati
abo bantu bavuga yuko bagiyeyo n'abakongresiste abaha muri iyo minsi twashize habona yuko hariho ibintu biko birakogwa biteye amakenga aho umuntu yagenda agaza gutanga amafaranga bakandika abantu basanze ku maparikingi bayorora abaribo bose ngo n'abantu bazoja muri kongre none kongre y'agasiro kristema ibuko ni ryari mwumvise umugambwe ugira ikoraniro kaminuza bagaca batangiriza igihugu cyose umuntu ameze uko imodoka remeze uko ntirengane fata funga gira gute
kubwa Agathon Rwasa ibiriko biraba mu mugambwe senere nishigwa mu ngiro igi byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo
Agathon Rwasa nje namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanye ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza nasubiye kumubwira turi muri Nigeria i Abuja ndamubwira nti uracibuka ibyo nakubwiye nanakimenyanyishu naciye namubwira nti jewe siniyihuta ibyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure uzogira kubyiyumvira bitakigira inguvu karibu
Agathon Rwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyene n'umugambwe wabo
abantu bari bakwiye kuraba bari bakwiye gusuzuma yaba nabo nyene batwara igihugu bari bakwiye gusuzuma bakaraba mbega byazanye akarusha kahe gusambagura imigambwe mbega uyu munsi twobaza tuti ubu none ko bashaka gusambura senere ibitoro bica biboneka amafaranga y'agaciro acaboneka bya bidandazwa ibiciro bigomba biduga no kubura bikabura ya sukari n'ibindi ubu bica biboneka kubera bari kwarasambura senere
Umushinga mateka agato wasa asaba bajeje intwaro na cane cane umushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akari ku mugambwe senere n'indongozi zawo bizwi n'amategeko ukitunganya bikurikije amategeko
wewe uhagararira amategeko gute ushira abantu mu bihano atakosa bafise twebwe duhagarara amategeko ahagaze amategeko y'igihugumbega akuko iki amategeko y'igihugu arabuza intwaro kwipanga mu cyo mugambwe nibazi bukire begere kure hama baturekere uburenganzira bwacu mugambwe senere turiteguye n'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo cy'ukoraho ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza n'icyo rizotora umuti w'ibazo byose
kubijanye n'icyo hagati yo gwasayozoba ari kwitaba amatora ari imbere mu gihe byakozwe bimaze kwemezwa n'inzego zibijejwe agira ati
amatora n'uburenganzira bw'umurundi wari we wese akwije imyaka 18 ntaje ndayagataye kwije no kuri kandi jende umurundi ntabwo ndino nta nubundi bwene gihugu nigeze ndonka nta nubwo nzorondera ibisabwa kugira ngo umuntu aje mu matora byose ndabikwije
n'istori giru kwishaka ariruka gutogwa ngo asubirire agatogwa sa ku burongozi yarasanzwe arongoye ubunyamabanga bujejwe imigenderanire no gufashanya mu mugambwe senere